bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio y'Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwingiye kurongora amakuru twafitiye muri kano kanya.
Twedu saba seni yuko bisubirwamo nimba seni ari umugwiko wigenga nosubiremo utunganye igikorwa cy'itora.
Uyu numushinga amateka gatongwasa aramutswe runa namizero y'abarundi avuga ko kamara mpaka kuri no wa kane mu Burundi yari yuzuyemo twasorobo mu murwiseni babivuga kwiki
ngo harabantu n'urutuntu twagiye turavugwa ariko no kuri muri rusangi aho byavugwa byarakosowe no kuri nta muntu yasabye kurera amatora ataronse uruhusha.
Prosper Ntawugwamiye avugira mu rwiseni mwumvise ahakana ko atatunenge twibonekeje muri kamara mpaka muraza kumwumva muri ano makuru tuza kubabwiramo ntivyerekeye umotari mu gihugu cy'u Rwanda yishwe arashwe na polisi y'ico gihugu mube hagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyugurure kuri politike mu gihugu cy'u Burundi harunani ya mizero y'abarundi rutemera ivyavuye matora y'ibwirizwa nshingiro yabaye kuri no wa kane mu rwandiko urongoye urwo runani yashize ahabona ku mugoroba wa kuri no wa gatanu yasiguye ko ayo matora yaranzwemo ubusuma. Reka ibindi kuri ino nkuru tubazimenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyanga.
Burugo gwandiko gw'impapuro zitatu agatorwasa arongora runani amezero y'abarundi ashikiriza ibitageze neza mu matora y'ibwirizwa nshingiro aheruka avuga ko amatora y'iryo bwirizwa nshingiro yatanguye gutera makenga kuva umukuru w'igihugu atangarije mu ntara Gitega ko agiye kuba
icyakurikiye n'abantu bagiye bafungwa gasakisaki kumwikeko bakagirizwa baremenarizwa ngo bariko baragirisha amanama ntiberekana amanama aho bayagiriye nabo bagiranye mu manama ngo bazokwigisha oya bagapfungwa abadandaza bafise amamodokari bakababuza ngo bahaye imodokari amizero ngo baraziturira. Hageze amasesi mu gihugu cyose abantu atarawo muri CNDD-FDD barabakuyemo bari bamaze no kumanika intonde z'abazokora icyo gikorwa ziramanugwa ku gitsure cy'umugambwe bashiramwo abasende DFDT gusa.
Warongoye ugo runani rw'abigenga rwari rwigishije abarundi gutora oya ndashimye byavuye muri ayo matora avuga ko yaranzwe mu busuma uwo asanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka atanga uburorero bwerekana ko yabaye mu busuma
umunsi nyezi na witora icyatangaje nuko hirya no hino abamandateri bacu barirukanwe barabuzwa kuja gukora ikigogo cabo uretse yuko n'imbere yaho bakimaze kubona intonde z'abazoja gukora icyo gikorwa kubashe gutangura kwiruka ko bapfunga akume n'indongozi iyo za mubimbi imbonera ko zagiye kuguruza abantu mu ijoro bamwe ba mandateri babatwaye gucyo n'uyu munsi ntituzi iyo babajanye aha naho hirya no hino bagenda ku mirongo bakaja gutorera abantu bakabategeka ibyo batora. Hageze naho ku guharura ku mugoroba n'ubundi ba mandateri bacu carazira ko bajayo hirya no hino barirukanwe n'abanyagihugu barirukanwa ko badashobora kuraba ingene iharura riba ku buryo hamwe hamwe twumva ko baba bahinduye amajwi ya oya aho yari menshi bagaca bagira ko ari ego ahari ego nkeyo bagaca bavuga ko ariyo oya. Ibyo byose urumva mu gihe babikoze ata muntu n'umwe ashobora kubahinyuza ufatanije n'ibyo byose byo gupfunga abantu n'uyu munsi barabandanya wosigura gute yuko ibyo biharuro byo bari by'ukuri.
Mbega umugwiseni mwarawituye muramaze kumenyesha ibyo byabaye
umugwiseni byaba abantu babona basemerera mugabo nta na kimwe cyakozwe no guhakarorero tubandikiye tubabwira yuko bohagarika akadumbi k'abantu bashizweho nabo tutamenya bwabiboneka yuko bashigikiwe n'ubwo butegetsi nyene kiyitije amizero. Umuvugizi wa seni yavuze ngo iki yavuze ngo rwose ni ngo amizero ngo yarayandikishije arije dajandikishije ngo mugabo ngo hari ngo amizero menshi ibyo yabikuye hehe suko akorera kugitsure cy'abamuhaya kandi
mu murwise ni hari ikutemera ibishikirizwa na gatorwasa. Prosper Ntawugwamiye avugira uwo murwi ashikiriza ko amatora yagenze neza mu gihugu akavuga ko ibivugwa n'urunani amizero y'abarundi atavyo bigeze bamenya muri seni
byagenze neza nk'uko mwagiye murabikurikirana ariko nta nyambo iburagahonzi kandi nta mwongo buri sato ibidahizwe ngo harabantu n'urutuntu twagiye turavugwa ariko no kuri muri rusangi aho byavugwa byarakosowe no kuri nta muntu yasabye kurera amatora ataronse uruhusha.
Umushinga amateka gatorwasa nakindi asaba
twedu saba seni yuko bisubirwamo nimba seni ari umugwiko wigenga nosubiremo utunganye igikorwa cy'itora tugende hanyuma ahantu hose abamandatere nkuko twari twabipanze bakore ntihagire umuntu asubira kuza gukwerekwa ibyo atora n'ahatora.
Ni mu gihe ibitigiri mfata kibanza ijwi rya Amerika rikura mu mirwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara z'igihugu byerekana ko abemeje ibwirizwa nshingiro aribo benshi ugereranije n'ibitigiri by'abarihakanye muri rusangi. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Evariste, mu gihe wumvise ko urunani amizero y'abarundi rutemera ivyavuye muri ayo matora vy'imfata kibanza, umugambwe FNL uri mu gihugu c'u Burundi we ku ruhande rwayo urashima ko amatora ya kamarampaka yagenze neza cane. Mu kuganira n'abamenyesha makuru, Jacques Bigirimana arongoye umugambwe hamagariye abarundi gufatana mu nda, yongera asaba leta y'u Burundi guta mu mvuto umushinga amateka Agathon Rwasa aramutswa urunani amizero y'abarundi. Mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ico kiganiro ca Bigirimana.
Amatora rero yibwirizwa shingiro yagenze neza ivyayavuyemo umugambo
Jacques Bigirimana arongoye FNL mu kiganiro y'abamenyesha makuru ku vyavuye mu matora bikwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Yemeza ko vyagenze neza kandi ashima n'ibiriko birayavamwo kuko kuri we yigishije gutora ego, iyo nayo ikaba ifisi kibanza cha mbere afatiye kubiharuro mfata kibanza byo mu ntara zitandukanye. Bigirimana akeza abarundi bose akabasaba gufatana mu nda no kwihanganiranira mu butandukane bw'ivyiyumviro vyabo vya politiki.
Abatoye ego n'abatatoye ego bose turabakeje n'abarundi basa mu wese yatoye kiri ku mutima turasavye abari mu mugambo uri ku butegetsi turasavye rero namwe banama rimwe mwe eka n'abantu bose batoye ego nimwabona abatoye canke abigishije oya mubagwe mu nda mubagumbire ni bene wa ntimwabatsinze mwarabarushije urana babiri hagatsinda umwe abavukana rero ari mwihiganwa nta utsinda nta utsindwa hagira urushijwe no urushije abandi twese rero turabarundi nimufatane munda.
Nahavuga ivyo gufatana munda hataragwe ivyumviro vya politike, uyarongoye FNL yavuze ko utuma ibintu bitagenda neza mu gihugu ari umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye runana mizero y'abarundi aca asaba leta kumuta mu mvuto.
Uyo muntu gwasaga to ntabandanya toba leta niraba amategeko icavuga ku muntu agomba gutigihugu mu manga hanyuma imumetrize imubuze gutoba imute muri yombi abandani turansi ntambara igihugu cyose cyaragiye mamarira kuberawe harageze ko baruhuka leta tugusavye ko akahirahira kavyonga mushire kwindo.
Bigirimana ntiyagarukiye aho kugira yerekane kibanza kibereye Agathon Rwasa, yishimikije ivyashikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bindi bihugu inyuma y'amatora yabaye mu bihugu byabo.
Mu Rwanda ngaha uwashatse kugarariza amatora arangiye Victoire Ingabire gene murabiyara kandi amakungu arorera gene murabe besije mu Buganda yagombye kuvyonga n'abizari n'aba Rwasa muri Tanzania n'abizari n'aba Reira muri Kenya yarusha amerika mako hejuru nonga turasavye abo ba Leila abo ba Rwasa abo ba Ingabire babe ngaha mu Burundi kuri Rwasa.
Mu mugwi ujeje gutunganya amatora seni bo bavuga ko ivyavuye mu matora bitaraboneka kubera byarindiriye ibiharuro byose byo mu ntara ko bishika ku rwego rw'igihugu. Naho biruko imwe mu migambwe ibandanye igira ishishikirije kukunge na matora yagenze mu mugambwe iprona barashima mu gihe mu runana mizero y'abarundi bo bashikiriza kwa ayo matora yosubigwamwo kuko atabaye mu muco kandi habonetsemo amakosa menshi. Mu mugambwe Sende Devdede uri ku butegetsi cyo kimwe no mu mugambwe Sabanya Frodebu bo bamenyesha ko bazogera ico bashikirije seni umugujeje gutegura amatora ushikirije ivyavuye mu matora ya kamaramaka. Ibujumbura, Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi 300,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,530, 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,603. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura I Kigali mu Rwanda haravugwa inkuru y'umupolisi yarashe yica umugabo yunguruza ingenzi kuri moto ababibonye bemeza ko umupolisi yarashe uwo motari amanitse amaboko hamusaba imbabazi igipolisi cyo ku ruhande rwabo gitangaza yuko yashatse gusagarira inzego z'umutekano inkuru tubazumenyesha makuru wacu mu Rwanda Eric Bagira ubusa
Amakuru y'uko igipolisi cy'u Rwanda kishe kirashe umumotari hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kabuga hazwe nk'umugahoromani yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Ababibonye babwijwe irya Amerika ku mumotari utarusanzwe akorera muri ako gace yarahagaze hatemewe bizwi nka Movezare abashinzwe imyitwarire y'abamotari bo mu mutwe w'inkera gutabara bazwi nk'abasekirite batangira gushyamirana biba ngombwa ko hiyambazwa umupolisi. Ku murongo wa telefoni ijwi rya Amerika yavuganye n'umwe mu bamotari wemeza ko yabibonye atangira avuga uko byagenze.
Cyatangiye nyine bafata umumotari bamuziza ko nuko yarahagaze ahantu bari muri Movezare.
Abamufataga ni bande?
N'abasekirite bo mu mutwe. Bahita bahamagara umupolisi kubera ubwo umumotari yabanje gusa n'ukorera n'uwo musekirite wo gake ariko bitari bikaje ahita ahamagara umupolisi umupolisi ahita aza ahita amwambika amapingu atangira kumukubita imigeri nyine avuga ngo barananiranye amukubita imigeri nyine myinshi cyane ya butini ku buryo yanageze akikubita no muri borudire ubwo nyine nyuma aribwo yaje kuva muri borudire ahita amanuka arirukanka amanuka hepfo mu byaro nyine by'ikabuga baramwirukankana kuba umusekirite aramwirukankana yamwirukankana n'umupolisi abaguye ahantu mu cyobo baratsikira yambaye n'amapingu ahita apfukama asaba imbabazi amanika amaboko ngo bamubabarire wa musekirite araza ahita amufata umukandara yaje kumufata mu mukandara wa mupolisi araza ahita amubwira ngo niyigereyo ngo amwere nuko wa wundi yigirayo umupolisi ahita amubwira ati wabyumvishe ko nashyize mu sasu undi nyaragumye amanika amaboko ari gusaba imbabazi ati rwose nimumbabarire nimumbabarire ahita arimukubita
ni ukubera iki uwo mumotari yirutse
nkuko bamukubitaga imigeri myinshi ya butini mbese inkonzo zamurembeje we yirukankaga awunkoni kandi bari bamaze kumwaka ibyangombwa na moto bayijyanye muri sitasiyo ya polisi mbese ni ukuvuga ngo we w'impamvu yirukanse ibyangombwa yari abyujuje ahubwo impamvu yirukanse kubera ahungaga ubwo we bamufashe aho kugira ngo bamwihore kuko ibyangombwa bye bari babifite na moto ye bayijyanye bagombaga kumurika ubu batangira kumukubitagura kandi ategeza abarwayi ari ukumurenganya bamuziza ubusa nyine by'inzirakarengane
uwo musekirite w'abamotari se we yari yamufatiye iki ko yari yujuje ibyangombwa
yari yamufatiye aho hantu yari ahagaze ngo ni muri Muveza uwo mumotari ntabwo akorera ye ntabwo akorera ikabuga ntabwo yari abizi akavuga kugira ngo aze amusobanurire ngo ni muri Muveza ni ntahave we yaje amufata ahita ahamagara uwo mupolisi rero uwo mupolisi agira gute kawaranzwe ngo yaba abasekirite bagufashe kugira ngo bakukureho amafaranga neza bahita bahamagara umupolisi akaza akakwaka ibyangombwa ugasigara uvugana n'abo basekirite niba ari amafaranga runaka ugomba kugira gute gutanga ukayahereza uwo musekirite akayajyana akakuzanira ibyangombwa ngo bakayagabana
mwabashije kumenya amazina y'uwo mumotari
oya ntawabashije kuyamenya kuko yahise yikubita hasi bamurasa yikubita hasi ashinze yubica umutwe n'inda nta muntu bigeze unamubona mu maso
hari mwuka ki
nyine hari umwuka w'abantu benshi bavuga ati bamuzije ubuta rwose baramurenganyije
abamotari byabasigiye somo ki
abamotari nyine byabasigiye somo bavuga ati ubu nyine nta kundi ni ukuzajya dupfa nk'imbwa tukabyemera nta kundi ubwo ngubwo kwitwararika bakamenya ko nta jambo bagifite nyine bazajya bagenda
mu yandi magambo umuntu yavuga ko abamotari muri mu kiriyose
aba mukiri urumva batinshe mugenzi wacu kandi azirubu
bibaye ngombwa ko mugira icyo musaba ubutegetsi mwabusaba iki
kuba bakurikirana nyine n'umupolisi agize gutya nyine wakoze ibintu bitemewe bakamukurikirana kandi nyine gufata umuntu bakamuziza ubusa bamuhondagura ntago ari byo kuko si n'ubwa mbere ni ibintu areka ni ukuvuga ngo hari igihe bagufatira nko mu mukwabo ugasanga bakwambitse amapingu batangiye bigahupe
twashatse umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT wose badeye ku murongo wa telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubuza ubutumwa bugufi twamwoherereje gusa mu kiganiro cyihariye yahaye TV na Radio One bya hano mu Rwanda yavuze ko uwo mumotari uri mu kigero cy'imyaka 26 yakoze amakosa yo kutubahiriza amategeko y'umuhanda umupolisi amuhagaritse amusaba ibyangombwa undi arabibora arangije amwambika amapingu
bamaze kumwambika amapingu ahagaze hafi aho yahise aturumbuka arirukanka abazi mu mujyi wa Kabuga ni uguhera munsi ya gare nko hafi ya Banque Populaire banka y'abaturage ari rukanka aca mu ngo hagati no mu ntoke aho ya bamufatiye kuri Banque Populaire hagati na gare naho yarasiwe ni nko ku metero 800 abayibonye ndetse n'umupolisi bavuga ko yageze aho ngaho nahantu nko hagati y'imihanda ariko amaze kwinjiramo mu kayira bavuye nko mu kayira k'Inyarwanda noneho yahagaze abeshye umupolisi ko agiye ku ari hamusaba imbabazi umupolisi amufata ukuboko kugira ngo bazamuke muri uko kumufata ukuboko kugira ngo bazamuke ahubwo aho kugira ngo umumotari abikore asatira imbunda y'umupolisi barayirwanira urebye nko ku gikonjo cy'umupolisi yakomeretse cyane umupolisi birumvikana ko we ntabwo yari afite amapingu yayimushikuje imbunda ye arayisubirana ndetse aranamwitaza kugira ngo arebe ko noho yakubaha umumotari ngo arongera arirukanka kuko iyo narebye uko bamanukaga nuko yarashwe bigaragara ko yasanku wasubiye aho bari bavuye birabaje rero ya murashe ahita apfa.
Uyu muvugizi wa polisi aza kwitaba ijwi rya Amerika twari mu mubaze niba nta bundi buryo bwari bukoreshwe mu guhana uyu mumotari bitarinze kwica barashe. Ingingo yo kwica barashe bikozwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda sinshya mu matwi y'abantu kandi abicwa barashwe bakunze kuba bambaye amapingu. Impamvu zikunze gusobanurwa ngo baba biruka bacika inzego z'umutekano cyangwa bazirwanya akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Erika arakoze kuri iyo nkuru mushobora gusura kumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya duca rero twongera tubahe akanya mwe muri komuna twumviriza ahadi ahatandukanye haba mu gihugu cy'u Burundi canke hanze y'u Burundi kugira ngo tunoganze vya kamara mpaka mubandanye mutubwira uko amatora yagenze aho muri nico muyagona ko ico mugona kuri iryo bwirizwa nshingiro rishasha ishura kugenga igihugu cy'u Burundi niyo seni yemeza ko ego yatsinze oya. Ni mukanya isase mu gice cha kabiri c'amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya.
Barundi, Barundi kasi, Teresa masi nyuma, twibukiyo twavuye. Basesa muyose barache mu Burundi ganya Burundi bakosha nabi twishira mu kaga tuta mu manga bara maranye turi bene mugabo mwe twisamburira ko tutari numba tuyambikizi nari bimu makungu yamaru mucho wara kamanzuye imanira cyana Barundi tusubiza hamwe tuyambiku mutamana tusubira kugira itina tusubira kugira
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wa mbere Nigena ari ku murongo wa telefone. Nigena ikaze ku Ijwi Amerika. Nigena tumva tutari ko turashobora kumwumva mu kanya turongera tumuhamagare n'abandi namwibgaho muri tubahamagare kugira ngo mushobore kutubwira ico mugona kuri kamara mpaka yo mu gihugu c'u Burundi. Charo, turenge ni vitu kando kanya,
batanye munda kaize kabito kibagire kazoza keza katubakire haranira mahoro
haranira
mahoro
uri hose
kira mahoro ngeri
atange
kuri hose
Njugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise Reverien ku murongo wa telefone ashaka kugira ica avuga kuri kamara mpaka yo mu Burundi. Reverien ikaze ku Njugi Amerika. Urakomega Reverien?
Yego ndakomega.
Uherereye?
Merereye aho bitingozi.
Mu gihugu cy'u Burundi.
Yego cy'u Burundi.
Nduga kwijambo kamara mpaka amatora yagenze gute bwirizwa nshingiro urigo na kwiki mu gihe gyora muka ryemejwe na Seni yuko ego yatsinze oya.
Ndiyo nari mwerele na wongi kwa jengeneza. Kwa hivyo tarabiyo mbiliza no kumaradio na mbili nara kwa wana mbiliza. Ama kwa wama mejo wazi mejuwe. Hindi zeneza chaneko awategeti. Woto watu wafata kwa wate mchumu kaka ijihugo. Mbako wabi jeneza wakaribo na wakaona kopi kuyo konu kunu wali kusigiri kwa mengu za taoli. Hali jihogo kilige nga mwisa anje na nitukirimu ukoloni.
Ushaka kuvuga iki ko mutakirimu ukoloni. Hali haka jambu mbashu wagenda wala tutisha mwuku ukoloni. Abatari baki watarashu wa gutahuli. Cho mwamushate kuvuga iyo mvuzu ukoloni.
Goyo mvuzu ukoloni ni ukuku nolimele mwe uzo na chobi wa mwe wita abadungu. Abadungu. Sanga bashaka kugira ico bavuze mu bihugu byo muri Afrika bagategeka kamengo nta kintu cyoshobora gukorwa muri Afrika atakuboko k'umuzungu nibaza ko icyo kituba dushaka kuvuga
niko wibaza canke niko biri
bo ni jewe ni ndabyibaza ani ndiko ndaterera ko gape kandi
ariko kubgawe ayo matora arashimo uko yagenze hamwe ibyo byizwa nshingiro rikazokungura iki gihugu cawe ga Reverien.
Boi chuki tu kumu yuko cha chuki ni ukuki tu kuingenga ata mno wado kanda miza ata aki.
Ingingo ya hora ituma egi kanda mizwa ningi ya hemu ya mudgizwa nshingiro ya hora.
Oya onacho no buka kuko zio wahi duye mwala waho mwabata kuko mwabona.
Ndo ya kuga wewe ahuvuga ito hagadze kodi chumviro chawe. Niyo ngingo uvuga ati izotuma bigenda neza gusumba uko byahora
bo okay aho era ikoro bivuga ko ndabona urate nk'ibintu byabaye muri Daniel Kenzi aho bamwe usanga batemera ibyavuye mu matora kwa tubona bamwe baragumutse natwe abantu b'abanyagihugu bato bato twagwa mu mpore ibaza ko ibyo bwirwa shingiro bizamutse bitowe ni bataka cyane n'ubwigomoko bidosubira kuba
urakoze ubwire umunsi mwiza
sanga aba gahanini mu bategetsi bo hejo niyo bita natwa abantu batoba tugasanga biragoye
ugira umunsi mwiza Reverien ngaho intara ya Ngozi mu gihe cy'u Burundi
iki nacyo no shikiriza kwa kwize bintu nari mbonye ari kuri Facebook nuko nk'ibyo wowe numvise ngo bo sini kubwanje mugabo Simbo na mwengo kwa sana chobo mwahora kubira imba ya hapo zati chora oyuni na chora ego. Mwaza kacharu mugu umote kumuli demokrasi. Bohari hawa chora ego na watora oye.
Usha tsekufuka kunghurudu hetuje gushia mwo kuri Facebook ya atro. Aho uramutu kwa umgamge FNL Jacques Bigirimana asawa kore tayo Burundi yotamu mvuto agatongo asa.
Ego nishuna likonda ndapuka njene. Uko ni muri demokrasi bene batako ariko byari kutega ugenda abatoye go twaratoye abatoye twaratoye no kuraba ibyo byavuye muhama byemegwe hama yigirwa singiro ritogwe nkuko byagenze
urakoze cyane gose Reverien ubwira umunsi mwiza ngaho ingoze mu gihugu cyo Burundi
ego murakoze
Tose kandi nu uvuze ko adashimye ko amazina yiwe amenyekana turi kumwe ku murongo wa telefone mahoro
mahoro neza
murakomeye
ego murakomeye namu
turashima aho uherereye hama uduge ku ijambo ari kamarampaka ari amakuru agezweho mu Burundi ijambo ni gwawe
Jendi meno zeje nagamu ngiri cyo nshikirije kuri kamarampaka iheruka kwa mbibu cha Burundi aho hageze yuko abo bari muri leta nabo batavuga rumwe na leta bagera bagenda gusigurira ibwirizwa shingiro ibizoba ishobora guhinduka bakaza kubisigura mu banyagihugu aho twashoboye kubona no kumva abantu bo muri leta batandukanye uhereye kuri Petero Nkurunziza wenyene aho imbere yuko binatangura yabanje kugabisha abo umugambwiwe ababarira yuko abazokwihenda bazohurira mu ijuru tukaba tuzi yuko kuri twebwe bemera abemera bazi ngene umuntu aja mu ijuru hagenda mu ijuru wabanje gupfa
yavuze ivyo yabivugiye he
yabivugiye mu na muri kongere no mugambo yavuze yuko arabazi abazokwihenda bazohurira mu ijo
aho yagabisha
aho yakaragabisha abamwe mu mugambo canke mu barundi aha twashoye kubumva uwo bashoye no gushira no mu gushikino saha ari mu gasho yavuze yuko bazobashira muri karonge n'ubwato babukoze
ariko yari uwo mugambwe ntiyari
yari umugambwe nuko nibagiye izina giwe yari yavuze yuko azobarokereza muri karonge bakabatwara mu bwato babukoresheje ari nk'amajambo nkayo akoreshwa n'abantu babategetse mu gihugu bavugira abanyagihugu bakabivuga bene umurango babona bakabivuga ku murango n'ibintu umuntu ashobora kubona yuko ibyari kuva muri iryo bwiritwa shingiro atamuntu numwe bitabikwiye gutangaza atamuntu numwe bibabikwiye nuko bitera n'uruhagarara ngo abantu biyumvire ngo oya canke ego
hama dusongoye mu majambo make tugaruka kuri iryo bwirizwa nshingiro rishobora kugenga igihugu cy'u Burundi mu misi iri imbere bavuze kuri mu gihugu cya Norvège ubarizwa muri diaspora hari ingingo ivuga ko umunyagihugu mu Burundi yafashe ubwenegihugu hari ibibanza bikomakomeye muri leta y'u Burundi atazwa gishobora kuronka ivyo nk'umurundi abahanze ivyo bivuga kwike
ivyo nk'umurundi abahanze nibaza yuko nabo nyene muri CNDD-FDD abafise ubwenegihugu bwo mu bindi bihugu ari benshi cyane ari n'abamwegereye
ariko iryo bwirizwa nshingiro sigya CNDD-FDD n'igihugu cy'u Burundi tubitandukanye
iryo ni bwirizwa nshingiro rya Nkurunziza Petero wenyene kubwiye
ni igi Burundi ivyo ntitwobitera ko cyane
ngira mbonereho n'akaryo ko mu mpaye kano kayo nuko twizere yuko i Burundi bariko baratwumva naho bugaya ama radio imbere yuko iyo kamarampaka iba menyeshe abo muri CNDD-FDD yuko iryo bwirizwa shingiro atari iry'abarundi ari rya Petero Nkurunziza wenyine
urakoze cyane ibwirizwa shingiro ni iry'igihugu cy'u Burundi gushika ko tubize ubu nuko biri urakoze cyane gose ngaho mu gihugu cya Norvège nubwo utashimye kuvuga izina ryawe n'uburenganzira bwawe ugira umunsi mwiza
murakoze mugire umutsinzi
akabe no kuri ivyo vyumviro vyo mu Burundi atashimye kuvuga izina hari muri Norvège duce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya gusa tukibutsa yuko umugambwe FNL basaba yuko agatongwase utabwa mu mvuto kuko ngo yo baratovye umutekano w'igihugu agatongwase ntacarashobora kwivuga kuko tutarashobora kumuronka turaza kubandanya tugerageza mwakoze nshuti bakunze mwatwumvirije na Lidiane Nahazwe Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma twempi twifurize weekend nziza naho ubutaha
Tumulikire Tukubake giruko Tiziri kinyoma tumeze umubano mwiza dusangira kabisi na gahiye.